mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muri ivyo biganiro n'amakuru harimwo umwaka umwe urumanye umunsi kuyundi impunzi 11 z'abanyekongo mu gihugu cy'u Rwanda ziguye mu myerekano aho zariko zisaba gufatwa neza muri ico gihugu. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya radio yanyu. Akuno banza nkababwira muri makeko Papa Francisco ejo kwa kane yuguruye inama yo guca ijya nino ikibazo kimaze igihe kirekire c'amabi yafatiye ku gitsina akorwa n'abakozi ba Ekleziya Katolika. Ku munsi wa mbere w'iyo nama izomara iminsi ine iri kwirabera Vatikano, Papa yabwiye indongozi 190 za Ekleziya Katolika ko abakirisu bariko barabakurikirana kandi barindiriye inyishu n'ingingo zikomeye zizova muri uyo mwihwezo zitagaruka gusa kunegura ibiba ariko ziherekezwa no guhana abashurashuje abakiri bato. Yasavye abitabiriye iyo nama kumviriza amarira y'abana bato bakeneye ko batunganirizwa. Iyo nama itumbereye kwigisha abarongozi b'ishengero ingene botorera umuti ivyagirije vy'ubusambanyi n'ingene bo kwifata imbere y'ababahohoteye y'abahohotewe hatibagiwe kurinda ibibazo nk'ivyo muri kazoza. Ibibazo vy'ubusambanyi muri Ekleziya Katolika vyaravuzwe cane muri no myaka 30 iheze aha maraporo atari make yagiriza abarongozi zibishengero gufata abana n'abafasoni ku nguvu. Indege z'intambara z'urunaniro urwanya iterabwoba muri Siriya zarateye agace kagisigayemo abarwanyi b'umuhari wa leta k'Islam nyuma y'utwigoro two guhungisha abanyagihugu bari bakiri mu vyara vy'abarwanyi. Ivyo bitero vyabaye jo ku munsi wa kane mu mihana ya Baghouz inyuma y'umunsi umwe abanyagihugu 2000 bakuye muri ako karere. Ugo runaniro rurongowe na leta z'umwe za Amerika rufatikanije n'abarwanyi bo mu bwoko bw'abakurde bo mu muhari Force Democratique rien bavuga ko abarwanyi b'umuhari wa leta k'Islam bacugarijwe Baghouz kandi babuze ubuhungiro ariko abategetsi bafite ubwoba ko abarwanyi binyegeje mu mayira aca mu kuzimu kandi baba barafashe abanyagihugu nk'inkinzo. Bavuga ko igihe abanyagihugu bagisigaye kugira ngo baveho hoba habonetse akaryo ko kwigarurira Baghouz mu minwe y'iterabwoba ubutakigaruka. Hari amakenga ko mu gihe Baghouz yofatwa umuhari wa leta k'Islam ugifise ubushobozi bwo gutera muri Siriya na Iraq, abategetsi mu gisirikare cya Amerika hamwe n'iperereza basigura ko abarwanyi barenga 30,000 basanzaye muri ivyo bihugu bibiri. Abasirikare bashika ku 200,000 b'abanyamerika nibo bazosigara muri Siriya nyuma yaho leta z'umwe za Amerika zizokurirayo abasirikare nk'uko ibiro vy'umukuru w'igihugu muri leta z'umwe za Amerika White House vyabishikirije. Umushikiranganje wo kumenyesha amakuru mu biro vya perezida yavuze ko igitigiri gito c'abasirikare babungabunga amahoro aribo bazosigara muri Siriya mu kiringo kanaka. Ariko nta vyinshi birenzaho Sarah Sanders yavuze. Babibajijwe abajije ibijanye n'ayo makuru ejo kuwa kane nyene ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwarungitse amenyesha makuru kubaza ibiro vya perezida. Abasirikare b'Abanyamerika bashika ku 200,000 nibo bari muri Siriya gufasha abarwanyi b'abakurde bariko bararwanya ibisigarira vy'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Islam. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 41 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19.22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu. Kiganiro wanyu mu ntara muracumva tankomanzi mu ikambi ya Kiziba iri mu gihugu cy'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mwakura rumanye umunsi kuyundi impunzi 11 z'abanyekongo zo mu ikambi ya Kiziba mu karere ka Karongi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda ziguye mu myirekano yo gusaba gufatwa neza muri ico gihugu zarashwe na polisi b'u Rwanda tariki ya 22 y'ukwezi kwa kabiri muri 2018 ishamwe impuzamakungu riharanira gateka kazi na muntu Amnesty International ryasohoye icegeranyo kuri ubwo bwicanyi umenyesha makuru mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yagicishije
Umuryango Amnesty International utangira igira uti abapolisi barakidegembya mu gihe impunzi z'abanyekongo zigaragambije zinubira uko zibayeho zo zifunzwe. Uyu ni wo mutwe Amnesty International yahaye iyi raporo ugenekereje mu Kinyarwanda. Hashize umwaka umwe impunzi 11 ziciwe mu mujyi wa Karongi, izindi zicirwa mu nkambi ya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda. Izi zarashwe na polisi ubwo zasohokaga mu nkambi zerekeza ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR zinubira igabanuka ry'ibiribwa n'izindi fashanyo zagenerwaga. Amnesty International irasaba ko abapolisi barashize impunzi bakorwaho iperereza ababigize mu ruhare bakabiryozwa. Mu gihe nta perereza ryigeze rikorwa ngo rinatangazwe kuri ubu bwicanyi, impunzi 63 zifunzwe ziregwa ibyaha bifitanye isano n'iyo myigaragambyo. Bimwe mu byo ziregwa no gutegura no kugira uruhare mu myigaragambyo itemewe, gukwirakwiza ibihuha bitera icyasha ubutegetsi bw'u Rwanda, banashinjwa kwigomeka ku buyobozi bwa leta. Amnesty International iramagana ubushake buke bwo gukora iperereza ku myitwarire y'igipolisi cyakoresheje imbaraga z'ikirenga ku mpunzi zigaragambirizaga ku cyicaro cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kiri Karongi no mu nkambi ya Kiziba ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ushize. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri nibwo impunzi zibarirwa mu magana zasohotse inkambi ya Kiziba, zagenze ibirometero 15 zinubira igabanuka ry'inkunga zagenerwaga na HCR. Icyo gihe zasabaga gusubizwa iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa zikimurirwa mu kindi gihugu kitari u Rwanda. Izi mpunzi zamaze iminsi 3 ku cyicaro cya HCR Karongi, nubwo abapolisi, abayobozi b'inzego z'ibanze n'abahagarariye HCR bazisabaga gusubira mu nkambi. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri, abapolisi bamisha ibyuka biryana mu maso mu kivunge cy'impunzi ndetse banarasamo amasasu yica. Impunzi 8 zahasize ubuzima, izindi zirakomereka. Kuri uwo munsi n'ubundi HCR yatangaje ko hari izindi mpunzi 3 ziciwe mu nkambi nazo zirashwe n'abapolisi. Nyuma yaho igipolisi cyavuze ko impunzi zabarwanyije ndetse zigakomeretsa abapolisi 7. Hari umutangabuhamya wabwiye Amnesty International ko abigaragambya bateye abapolisi amabuye, ariko ngo byari uburyo bwo kwirwanaho abapolisi bamaze kubasukamo ibyuka biryana mu maso. Ibyo yatangajwe n'inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda na komisiyo yayo y'uburenganzira bwa muntu bigaragaza kubogama. Ni iby'iperereza ku mpunzi zagize uruhare mu myigaragambyo, aho gucukumbura imyitwarire ya polisi yatumye bamwe mu mpunzi bafatwa abandi bagakomereka. Iyi raporo inavuga ku mpunzi zifunzwe. Kugeza ubu hafunzwe abagera kuri 65 bafashwe hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatanu mu mwaka ushize. Polisi ikimara gutatanya bigaragambye ikoresheje ibyuka biryana mu maso nyuma ikarasa mu kivunge, ku ikubitiro hafunzwe impunzi 21 mu kwezi kwa kabiri. Mu kwezi kwakurikiyeho hafashwe abandi 2 barafungwa. Mu kwezi kwa kane polisi yakoze imikwabo mu nkambi ya Kiziba, maze abapolisi binjira mu nkambi ku ngufu abandi barayigota. Minisiteri ishinzwe impunzi n'ibiza yavuze ko byari bigamije gucubya umwuka mubi mu nkambi. Ku itariki 30 z'ukwa kane n'iya mbere y'ukwezi kwa gatanu, nabwo habayeho guhangana hagati y'abapolisi n'urubyiruko rw'impunzi. Nabwo polisi yakoresheje ibyuka biryana mu maso. Icyo gihe hakomeretse impunzi 14 harimo n'umwana, kandi umwe mu nkomere yaje gupfa agejejwe ku ivuriro ryo mu nkambi. Nyuma yo gushyamirana, impunzi 30 zahise zitabwa muri yombi, izindi 12 zirafungwa hagati mu kwezi kwa gatanu, bituma abafunzwe bose baba 65. Cyakora iyi raporo ivuga ko hari 2 barekuwe, mu gihe uwundi umwe yahamijwe gukwirakwiza ibihuha bigamije gusebya u Rwanda imbere y'amahanga, guteza imidugararo muri rubanda no gukoresha imyigaragambyo n'inama binyuranyije n'amategeko. Abandi bo baracyakurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Amnesty International isanga binyuranye n'amategeko mpuzamahanga kuba abategetsi b'u Rwanda barega impunzi mu manza nshinjabyaha kubera gusa ko zigaragambije ivuga ko bitandukanye no kuzerega guteza imvururu mu gihe hari ibimenyetso bifatika. Uyu muryango uvuga ko ari uburenganzira bwa buri wese kugaragaza ibitekerezo no gukora inama mwituze. Uyu muryango wongera gushimangira ko hakwiriye gukorwa iperereza ku mbaraga z'ikirenga igipolisi cyakoresheje, usaba ubutegetsi bw'u Rwanda gutangiza iperereza ryigenga kandi ridafite aho ribogamiye, hagasuzumwa niba imbaraga z'ikirenga polisi yakoresheje mu gutatanya abigaragambya zari ngombwa. Amakuru dukesha abakurikiranira hafi bibera mu nkambi ya Kiziba n'abafitemo imiryango avuga ko n'ubu hari abatinya kugera hanze y'inkambi kubera gutinya ko nabo batabwa muri yombi.
Arakoze Geoffrey Mutagoma, tukiri mu gihugu cy'u Rwanda. Urugereko rwa Sentare Nkuru y'u Rwanda rwateye ivyatsi ubusabe bw'abanywanyi b'umugambwe FDI inkingi basaba gufungurwa vy'agategekanyo. Sentare yavuze ko atamvu zidasanzwe batanze mu busabe bwabo. Sentare yategetse ko babandanya gufungwa vy'agategekanyo kugeza urubanza rutanguye. Ibindi na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Iki cyemezo cy'umucamanza gikomeza gufunga by'agateganyo abarwanashyaka bishyaka FDI inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritaremerwa gukorera mu Rwanda yagifashe nta ruhande na rumwe mu baburanyi bari mu rukiko. Harimo abarwanashyaka badafunzwe bahagarariwe na Madame Victoire Ingabire Umuhoza, perezida w'ishyaka, abavandimwe babaregwa, itangazamakuru n'abandi bumvaga urubanza. Mu iburanisha riheruka, abunganira abaregwa Maitre Gatera Gashabana na mugenzi we Maitre Antoinette Mukamusoni bari basabye ko abarwanashyaka bafungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze. Bavuga ko iperereza ryakorwaga ku by'ubushinjacyaha bakurikiranyeho ryarangiye, bityo ko impungenge bwari bubafiteho zavuyeho. Kuri abanyamategeko bashingiye ku ngingo z'amategeko basobanura ko ihama ari uko abaregwa bakurikiranwa bari hanze ku byaha byose. Mu manza bashingiragaho basaba ko umucamanza nawe yazazishingiraho zirimo urw'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Diane Shima Rwigara na nyina umubyara Adeline Rwigara. Bavuga ko bo kwa Rwigara nabo baregwaga ibyaha bikomeye ariko inkiko ziza kubarekura by'agateganyo birangira babaye abere. Basaba kandi urukiko gutegeka iperereza ryimbitse bwana Boniface Twagirimana, vice perezida wa mbere w'ishyaka FDI inkingi, hakamenyekana irengero rye ni mu gihe bivugwa ko yatorotse ubutabera. Ubushinjacyaha ariko bwo bukavuga ko iby'uruhande baburana bitari ukuri. Bavuga ko nubwo hari ingingo z'amategeko zibemerera gufungurwa by'agateganyo bakurikiranyeho ibyaha by'ubugome, bavuga ko bufite ibihamya ko barekuye batoroka ubutabera kuko na vice perezida wa mbere w'ishyaka bwana Twagirimana ngo yatorotse ubutabera bari bafunganywe. Ubushinjacyaha bugasaba urukiko kudashingira ku rubanza rwabo kwa Rwigara barekuwe kuko ngo rutafatwa nk'icyitegererezo ngenderwaho mu gufata umwanzuro. Ku birebana n'iperereza ryimbitse abaregwa n'ababunganira basabye ko urukiko rwategeka hakamenyekanaho bwana Twagirimana aherereye. Ubushinjacyaha busaba ko nta mpamvu y'iperereza ryimbitse kuko gereza yari afungiwemo yabumenyesheje ko yatorotse, bugasaba kumuburanisha adahari. Umucamanza mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga we avuga ko nubwo hari ingingo zihuburenga nganzira baregwa zo gufungurwa by'agateganyo hari n'impamvu zikomeye zatumye hakunda gufatwa ibyemezo bibafunga by'agateganyo kandi ko hakiri impungenge zo kuba batoroka ubutabera. Yavuze ko nta mpamvu abona zidasanzwe cyangwa zihariye zitangwa n'abaregwa basaba kurekurwa by'agateganyo. Nyuma y'ibyo bisobanuro n'ibindi urukiko rwateye utwatsi ubusabe bw'abaregwa n'ababunganira maze rutegeka ko bakomeza gufungwa by'agateganyo kugeza urubanza rutangiye mu mizi. Ku iperereza ryimbitse ryasabwaga n'abaregwa ndetse n'ababunganira hakamenyekana irengero rya vice perezida wa mbere wa FDI inkingi Twagirimana, urukiko nabyo rwabyanze rwavuze ko rwamenyeshejwe ko yatorotse ubutabera. Rwavuze ko rwamuhamagaje nk'uwatorotse ubutabera kandi ko amategeko asobanura ko nta na rimwe ikurikiranwa ry'uwatorotse rihagarika cyangwa ngo ridindize ubutabera kubo bareganwa. Ku ruhande rw'ishyaka FDI inkingi, mu itangazo ryasohoye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri, ritakambira umukuru w'u Rwanda Paul Kagame rimusaba gufasha kumenya aho bwana Twagirimana aherereye, rivugamo ko rifite amakuru ko yatwawe n'inzego z'umutekano zimukuye muri gereza ya Mpanga. Aho ngo niho yaramaze iminsi mike yimuriwe akuye muri gereza ya Mageragere. FDI inkingi muri ryo tangazo igaragaza impungenge ko vice perezida wa mbere yabafungiwe ikame muri gereza ya gisirikare cyangwa se muri imwe mu nzu z'imbohe, rivuga ko ziri mu hirya no hino mu mujyi wa Kigali zizwi nka safe house mu rurimi rw'Icyongereza. Abaregwa kwari 11 bagiye kumara imyaka hafi ibiri bafunzwe bataraburanishwa mu mizi, baregwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no gushaka kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda, kuko bashinjwa kwifatanya n'imitwe y'ingabo irwanya ubutegetsi buriho ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyaha bo bahakana bivuye inyuma, bakavuga ko ubutegetsi bushaka kubacecekesha bazira ko batarya umunwa mu kunenga ibitagenda. Urubanza mu mizi ruzatangira ku itariki ya 20 z'ukwezi gutaha kwa gatatu uyu mwaka nk'uko umucamanza yabitangaje. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
banywanye bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,170, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Burundi havugwa abanyagihugu bo mu kigwati cy'amahoro cya Muyange ya kabiri. Turi muri komune ya Bubanza, intara ya Bubanza nyene. Bakeka ko amagara mabi abana babo bafise ava ku bukene bw'amazi babayemwo, bakanatinya ko igihe ikiza cy'ingwara ya korera cobadukamwo cohasiga cotikiza inganda. Mugenzi wacu mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse aratubandaniriza ino nkuru.
Ikigwati cy'amahoro cya Muyange ya kabiri komine Bubanza ahanini gikikujwe n'indimiro z'umuceri. Abarimyi bawo bakoresha amazi y'imvura bagomeye kugira ngo bashobore kuvomera. Abanyagihugu nabo baba hano mu kigwati bakavuga ko ari nayo bikorako, nubwo abari mu tuyoka dufise ingaruka mbi ku magara yabo.
Kuko urabona nk'abana benshi usanga babaye nabi, ayo mazi harimo ubuyoka usanga ari buto buto bwera. Ubwo buyoka iyo umwana cyangwa umuntu akoze abonye yategeza kumererwa nabi.
Sigura ko mora mubunwa rero?
Turabonwa nyere kuko hari benshi usanga babaye nabi. Bonye nk'umwana atangwa amererwa nabi ugasanga nk'umuntu aramerewe nabi, hari niko usanga no gupfa anapfuye.
Hari abahora bapfa none.
Hari abapfa nyene none nk'umwana afashwe nk'uwo atangwe guhishira kuwareke tukimvira ati ibyo byose tuzasanga yanyoye nka bintu bibi ugasanga agize ingorane.
Uretse abana n'abakuze barabangamirwa n'indwara zivuye kuri ubu bukene bw'amazi. Nta ukundwa na bose Emmanuel n'uwundi munyagihugu avuga ko bama babateruye babajana kwa muganga.
Turashobora kugenda mu ijoro kumva kanaka yagwaye, twagera kwa muganga tuyo mushona cyangwa ahandi hantu kacyo bavuga ati bituka ku isukuru y'iki cyazi kuri kiri turacyo riba ku mazi. Turashobora kuronka kugira ngo baze baramesura baze baroga hama barondeze niko bakeneye amazi agwiriye.
Muri rusangi abajejwe isuku bahanura kwa amazi avomwa mu nzuzi abanza gutekwa imbere y'uko akoreshwa. Uyu mukenyezi avuga ko abirenga ko kuko bafise ubukene bw'inkwi.
Twebwe dupfa kwinywera.
Kubera iki mutateka?
Ibintu byo guteka amazi basi nibake. Ni inkwi zirabora cyane bigaca bituma atakuyateka n'utwurose ugaca uvuga ati sinotwonona sinoronka ukuntu nge. Kuko natwebwe ntidufise amatongo ngo dutere ku ibiti ngo turonke inkwi.
Mu gihe atacokorwa vuba, aba banyagihugu bafise impungenge kwikiza cy'ingwara ya korera kiramutse kibafashe cyose si kinganda.
Korera iramutse ishika ngaha mu iki gisagara cya Muyange ni ukuri abantu bapfa ku bwinshi, kubera umuntu naronka amazi yoza n'isahani n'igikombe ngo acyoze gice kubera ubukene bw'amazi. Umuntu aronse duke akaba buyagambye uku isahani idakeye, umuntu apfa gufungurira ko hamwe abana bakapfa ko bafunguye ngaha uje abana bariko barabagaburira. Abana ni ukuri bapfa gushyiramo intoki abanyeshuri badakarabye bakabura n'amazi yo kunywa.
Haraheze umwaka amabombo y'amazi ashika 8 atagikora muri kino kigwati cya Muyange. Aba banyagihugu bidoga bavuga ko amazi yakatishijwe ajanwa muri zone ya Musenyi yo muri komine Mpanda. Uyu mutware w'inzu 10 ari we nyumba 10 muri kino kigwati cya Muyange Sinigirira Charlotte avuga afise agashavu ko nubwo biruko bama baterereye ibishoboka kugira ngo bashikire amazi mbere bakanariha amafaranga angana n'1,200 ku muryango buri kwezi.
Twe twahagurutse ngaha turaza kuyironderera ahantu mu kivogo turayazana turayashikana aha.
Ayazanye gute mwebwe?
Twarayazanye twazanye umufurege nabo baraduterera amatiyo, ariko amaze kugera ngaha twayavomye ukwezi kumwe acaja mu maboko ya leta. Twebwe banyarucari twebwe tubanya gupfa umenga leta sinzi ko natumenya. Ubu twishwe n'ubukene bw'amazi ntitukimesa ntiyakamye mu kivogo arahari. dusaba mwebwe abagira neza nyamba mudukunda mukunda n'ubuzima bwacu mudusabira ayo mazi kugira twongere turonka amazi meza
ivyo uyu mutware ahakana akanasigura igikenewe kugira ngo aboneke Jacques Nikwitegetse arongoye zone mitakataka ibarizwa mu ico kigwati
ingone nuko amatu yakeje yazana amazi mu mitataka hanyuma kumwe nayo hari ahantu habaye amafuite bisaba ko bayakora n'ahandi ho ntibitegwa n'abantu bayaronse bandi mu bivyo ni babatumye amazi ataboneka yaba mu mitataka amatu yakeje ndanje kugira ko amazi yo muri imisi yabonetse hari umuhango imijyo muri imisi ko tuzo yaronka turizeye ko amazi agiye kuboneka menshi no kumwe kandi tuzuravugana n'abantu bayajeje mu ntara ko tugiye tukagenda ahantu yacitse bagatuka yakora kandi mwo kandi kazi gari nuko abanyagihugu n'abanyene bo kumenya n'abavuga gucyo basanzwe amafaranga bari ha yamazi bayatanga nabi nabi harimo n'imbuzo ubukene n'ahandi ho amazi turibaza ko nubu tumaze gushikaho yacikiye bakayakoresha bira kaboneka
ikigwati ca muyange kigize n'abateshejwe izabo hamwe n'abantu aho nikora baje bava mu turere dutandukanye kikaba kirimwo amoko yose y'abantu abakuru duhabwa na umuntu waro nuko abahaba baharugwa hafi imiryango amajanindwi ibubanza Diane Donse ijwi rya Amerika
Juge America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni ka kanya mukunda kandi natwe turagakunda kuko tubaha kanya tukavugana tukumva ariko aravuga ahiwanyu mukongera mugatasha nabanyu nuko rero turanacamo n'uturirimbo tubafasha gutangura weekend canke kwibandanya kubamaze kuyitangura akarimbo duhereye ko naka Anderson no murundi kazi yiga mu gihugu c'Ubushinwa akaba aririmba indirimbo z'Imana kano karirimbo kitwa Vuga
kawe mwami kumusazi wawe ni hobi ndoneka dura niwe gusa unaura ninyishu niwe gusa unabara
Rase Moses ku murongo wa mbere wa telefone Moses ikadze.
Ego ta nena mahoro.
Ego turashima bwa ke kandi nibaza ko buza kwirigwa.
Ego naba ke kwirigwa ni nare nani mijini Cesare.
Uherereye amaja.
Neza ni muri Pemaranga muri Afrika yepfo.
Muri Afrika yepfo aravugwa makinga muri Afrika yepfo.
Mura vika yepo na mahoro kusona kazi wanyene jiri una mwosi.
Uhirile mkisagari cha higa Moses.
Neza ni mri Pumaranga. Nga ya onza vyo hori mri mwenda misi yosu.
Ni na hegele za Daban chang he.
Nikure chani ya Daban, nikure chani ya Daban. Ni hagufi ya Pretoria.
Ni hagufi ya Pretoria. Hama harabarundi na Banyarwanda benshi baharinga.
Yego bari abanyarwanda n'abarundi bese hatuye n'abakongomani bese kanadere.
Tubagendera mu 2012 bari barigeze kuvuga yuko nk'abari Daban bari bafise ikibazo cuko aho bakorera rudandazi rwabo rw'ama restaurant wasanga bafise ikibazo cyo kugwanywa nk'abanyamahanga ivyo biracahari mu kugwanya abakorwa rudandazi rwa guturibwa two mahangaga Moses.
Ego darigeze kuba mu 2014 darabayeho cyane ariko ubu ndee nitende kabisa ntago bikibaho cyane kuko barakora akazi kabo kandi cyose nko bisanzwe abandi cyane cyo gukenera nko bisanzwe.
Ego nuko gashaka ko no musireje ujya America ricari gukumbuza abande ri gutahiritse nte
ego cyane ndi nkumburiza abavyeyi babona ko ndiko ndavuga ikirundi nko menya ndi muhira biranezerya cyane abagenzi twagendana mu Burundi twabanye twakoranye twasiganye ku ishure na cyane cyane
nimba atari banguheruka yo ryari
sa
ni nimba atari bangaho mu Burundi haheruka ryari
mu Burundi naruka genda gutembera 2016 naruka genda gutembera yego namaze imyaka nyibiri mvuye gotan
urakoze cyane rero ugira umunsi mwiza ngaho muri Afrika y'Epfo abarundi n'abanyarwanda hari n'abanyekongo bavuga ikirundi n'ikinyarwanda ubaturamukiriza uti juge America ari bafise ku mutima
ego cyane muragize neza imana ibahezagire
na turakiriye uyo mugisha
yagona
mura kwa. Mhm. Tose na Jean de Dieu kuyundi murongo wa telefone Jean de Dieu. Na wewe ikadze. Uhererehe.
Ujumbura?
Aha. Ha mugashaka gutasha abande uno muzi.
Ndiza gutasha wa mbere wewe Diane.
Urakoze cyane.
Atasha abo twabaye mu Rwanda twiganye muri seconde.
Mhm.
Batasha bagenzi bari muri Zimbabwe harimo Theodene bayavu batasha n'abandi bose kuri kimwe ndahe ibijumbu batasha n'abantu bose bamenyeshe kuri kimwe bamenye umukiza wabo
bonyene ga Jean de Dieu canke n'abatarabumenya nabo nyene tubashiremo bavuga ngo gizi kumu ikumira rifatiye ku kwemera urakoze cyane gose Jean de Dieu gira umunsi mwiza ngaho iwujumbura akaririmbo ni Fine Girl ka The Ben The Ben ni umuririmbyi mu gihugu cy'u Rwanda igikondo umwana w'igikondo Trafise na Frank kuyundi murongo wa telefone Frank ikadze na wewe
ego
yahuherere ni he
nerere mu gihugu cya Kenya neza na neza muri Nairobi
muri Nairobi haravugwa make
na mahoro nk'agatumerereyemo na mahoro
vraiment ugashaka gutasha abandi no musiga Frank
ndashaka gutasha abavukanyi banje na cyane cyane baho mu ntara ya Rwanda cyane cyane mama wanjye ariyo papa wanjye yarusanga yigiye barisenga ku mutumba wa Gihundwe ndamuze kizina rya Mboni yitwa inyankuru Samso n'abagenzi banjye bose Kigali ngaho Gihanga bose bayiserije umunsi mwiza
urakoze cyane nawe ugira umunsi mwiza ngaho Nairobi muri Kenya Frank
ego
Ijuki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Abdul ni wanyuma twakiri Abdul aho herereye ni he
Naam nitwa Nisabwa Abdul ndi mu Rwanda
Mu Rwanda weekend yatanguye
Turasuba mu karere ka Rwamagana
Nuko rero ugashaka gutasha abantu no munsi
ndashaka gutasha umudamu wanje Mukawera Liliane Nasuza n'abana barimo Breze na Burino
urakoze cyane gose Abdul mu gihugu cy'u Rwanda ugire umunsi mwiza no ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mategure mwongera mucukizwa na Jewi Diane nahazo yakoze Macbile ya Bero yegeranije amajwi heje ni mukankusi yadufashe kubahamagara hamwe na engineer Joe yashikanye amajwi yacu ahiwanyu twemi ku izina rya bagenzi bacu tubifurize kubandanya mururanirwa tubatumire mu biganiro biri imbere muri ivyo harimwo ikiganiro muri isanga ni Getri saha 10 ntimuze gutangwa kucumviriza And the way you smile Your body's feeling like a bumble Oh, can I come to your condo